VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 13 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Imbere y'uko tubashikiriza ikiganiro, muri sanga mugenzi wacu Jeannie Mukankusi agiye kubashikiriza amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Jeannie.
Urakoze Frederic, mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Abarundi bahimbaje imyaka 55 ishize Ludoviko Rwagasore waharaniye ukwikukira ku Burundi agandaguwe mu gisagara cya Bujumbura. Ibirori byarongowe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, byatangiwe na misa yabereye kuri katedrali Regina Mundi y'Abagatolika. Umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Bujumbura yibukije ko kuza kwibuka Rwagasore ari ikimenyetso cy'uko ibyabaye kugira ngo agandagurwe bitakongera kuba. Yasomwe misa rero yasomwe n'umwepiskopi mukuru Evariste Ngoyagoye, ko ati kugira ngo kugirira ikigongwe abandi na cyane cyane kuba baragiriye aba kuba bagiriye nabi, nibyo byaranze iyo misa yo kuri tariki ya 13 kwezi kwa 10. Inyigisho rero yabajije mu nyigisho yabajije abepiskopi abanyapolitiki bari mu misa icyo bazakora kuba baba baragiriye nabi. Yibukije ko igihe Yesu Kristo yarimo kubambwa ku musaraba yasabiye imbabazi abamukubaguraga. Umwepiskopi Evariste Ngoyagoye yasabye abanyepolitiki bo mu Burundi kwigana ako karorero, urwo rugero rwa Yesu Kristo. Ibyo birori rero byasojwe hashyirwa ingore y'amashirwe ni indabyo ku ntamenwa y'umuganwa Ludoviko Rwagasore. Naho mu gihugu hagati ibyo birori byabereye ku mirwa mikuru y'amakomine nk'uko byatangajwe n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ni inkuru dukesha umunyamakuru wacu w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, turaza kuyigarukaho mu kanya. Tuve mu gisagara cya Bujumbura tujye mu ntara ya Kayanza. Bagendanye n'abashoboye kumenya umuganwa Ludoviko Rwagasore aho yabaga, bafite uko bamwibuka. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze. Jean Bosco, mbere na mbere wabanza kutubwira aho ibirori byabereye.
Ego, ibirori byabereye ahitwa ku mutumba wa Gisara, ni muri komine ya Muhanga. Aho rero ni ibirori byabereye ku rwego rw'ikomine, ntabwo ari ku rwego rw'intara. Muri icyo kibanza rero batakizi, ni kibanza gisanzwe kirimo inzu umuganwa Ludoviko Rwagasore yahoze abamwo. Icyo gihe yahaba arongoye intara y'Ubutanyerera, ikaba ari intara yo ku ntwaro ya cyami. Icyo gihe yarigizwe n'ibice bya Gitega n'utundi duce two mu ntara ya Muramvya n'utundi duce two muri intara nyine ya Kayanza. Muri icyo kibanza rero hari abatama bariko bahumuye bashoboye kugendana, bamwe bagendanye na Rwagasore, abandi nabo bamubonye bamaze guca ubwenge. Abo rero batubwiye ko Rwagasore yari umuntu yabatwaye neza, yari umuntu uko bavuze yakunda kwiyegereza abantu atakumirana, agakunda cyane cyane abantu bato bato, abakene, abatunzi bose, akaba yarabafitiye imigambi idasanzwe nkuko babitubwiye. Icyo bamwibukiye ko ahanini ni uko Rwagasore yigisha urukundo, akigiza kure cyane ibintu bijyanye n'amacakubiri, ndetse akaba yarafite cyane imigambi yo guteza imbere igihugu nkuko abanyagihugu babitubwiye.
Abayobozi se tuvuge nk'abayobozi ba komine, bo bafite imigambi iki, hari icyo bavuze?
Ego, ibirori muri icyo kibanza byari bihagarariwe na musitanteri wa komine Muhanga, akaba yari kumwe n'abandi basanzwe bafashanya kurongora ikomine n'abasanzwe baserukira imigambi yemewe n'amategeko muri iyo komine n'abandi bose bakora ubundi buzi. Gusani yatubwiye yuko icyo kibanza bagifitiye imigambi bagifitiye ari uko coba ikibanza kiratiro co kwamamazwa, ndetse kikazohora gihurumbirwa n'abantu batari bake, kuko umuganwa Ludoviko Rwagasore yabaye umwanya munini, akaba yahashyitse ariho akiva kwiga amashuri yiwe, ndetse akaba ari naho yahereye ibikorwa bye bya mbere bya politiki.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze, iyi nkuru nayo ubwo uraza kwitugeza ku buryo burambuye mu kanya.
barakoze bagenzi bacu baheje kudushikiriza amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe ubunaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga ejo ku munsi wa gatatu itariki 12 y'ukwezi kwa 10 n'amashinga amateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rikuru Burundi mu masezerano y'i Roma hashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI haheze amasaha makeyi inama nkenguza amateka y'u Burundi nayo nyene yaciye yemeza iyo integuro y'amategeko ikuru Burundi muri iyo sentare mu gufata iyo ngingo leta y'u Burundi yaratanze insiguro imvo zatumye iva muri iyo sentare leta y'u Burundi ivuga ko iyo sentare ataco yafashije u Burundi kandi kwitashoboye gukurikirana abantu bose batumye mu Burundi haba akajagari ivuga ko ahubwo iyo sentare yacitega amatwi ibinyoma byakwiragijwe n'abatavuga rumwe nayo reka twumvirize umukuru w'inama nshingamateka i Burundi Pascal Nyabenda mu kiganiro yahaye iradiyo ijwi y'Amerika.
Ubwa mbere hoho ni integuro y'itegeko yumvitswe nk'uko izindi nteguro z'amategeko zirungikwa na leta zikarungikwa mu nama nshingamateka. Hanyuma rero kubera ko yari integuro y'itegeko ihambaye twahejeje turayihanahana ko ibyiyumviro turayiharira ko mu nyuma rero banya kuba abashingamateka baraheza barayitora bayitoye abashinga amateka bari 110 110 twari dukeneye gusa 73 bayemeza 2/3 ariko yaciye yemeza n'abashinga amateka 94 babiri nibo bayihakanye hama 14 ntaco bayivuze ko tuba rero turemeje yuko leta y'u Burundi yo kuba karenge muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha gituma twabyemeje ufatiye kubyumvira abashinga amateka bashyize ni uko iri kirakora uno munsi iboneka ko ikitayeho koko ikibazo cy'u Burundi ahubwo abari guhanwa aribo bariko barasabirwa indava aribo birirwa barakirwa n'uburongoye iyo sentare abarundi rero bari ngaha mu Burundi bazi byabaye bitabababaza cyane abo dusanzwe duserukira kubona abatumye igihugu kijya mu ngorane aribo bariko barakirwa nk'intore nk'intungane.
Uyu munsi rero twatumye abashingantahe babiri b'inararibonye mu byerekeye imigenderanire n'amakungu turi kumwe na ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yigeze kuba n'umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana ambasaderi aserukira igihugu cy'u Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Mwaramutse neza bashingantahe turi kumwe mwiriwe kandi bivuye naho muri mu kigi
yego mwiriwe cyane yego azizimana
mwiriwe neza
mwaramutse neza muri kigi ndi amaseri ya Marie Ndarozanie
mwaramutse neza ambassadeur murakomeye
nina mahoro
yego murumvi muheje kumviriza imvo zatumye leta y'u Burundi ishikiriza inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka integuro y'itegeko yo kuri Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha nashaka ndabaze dutagwe kuri mwebwe ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye izo mvo mwazumvise gute
murakoze jewe maze iminsi itari mike ndakorera mu by'u Burundi mwavuze ize nakoze i Burundi ariko hashize imyaka 20 ntari Burundi narakoreye muri ONU rero nkaba ndi muri retraite. Izimvo rero ngira sindabishimikaho cyane rwose kuko ishasha ndabyumva nk'abandi ariko ngira leta yobujije imvo zayo zo kubitegera icyo mbona mfise kwa makenga nico Burundi bwokunguka mu kuva muri iyo sentare niho mbona hari ikibazo kigoye naho nyine leta ikaba ishinzwe kubwira abarundi inyungu dukuyemo cyangwa inkurikizi zokurikira igihe twova muri iyo sentare kandi niko byagenze hanyuma nk'uko maze ibihinda byumva tukava no muri mu nama nkuru ya ONU yerekeye iteka rya zinamuntu nibaza rero u Burundi bukuyemo iki u Burundi buzoja hehe muri cyo kiringo igihe buvayo Burundu ukava no muri iyo nama nshinga muri iyo nama nkuru yibateka zina muntu ya ONU naye handi mvozo noshobora kuzivuga kuko simfise expose motif bagize muri asambure ariko mbona ko ingurikizi kumbure zishobora kugora Burundi nk'u Burundi aho niho mbona no shobora kuvugana hani ngira ambasadere w'i Moscow tubwira imvo uko ziri ariko cyane cyane gihambaye niyo tubwira.
Ego mi ambasadere Gamaliera mugihe koko iyo sentare yoba yumviriza uruhande rumwe eka yashimikiye ku makuru ahabwa n'abatavuga mwe na leta leta yoba ivuga busema
sindabizi neza ko sentare yamara kumviriza abandi Burundi nibaza nko aho twari tugeze umenga ko ndabizi habaye itohoza y'ivyabaye kuva itariki ya 26 kwezi kwa kane 2015 sinibaza ko sentare irumviriza uruhande ico nibuka mu minsi eze batubariye nuko hari umurwi wabone wagiye kutohoza i Burundi ugatanga raporo y'ivyabaye niko iragiriza cane abari muri leta ariko kumbure ngira ngo niyabaronse akanya kubonana n'abari muri leta nabo nyene ya barashikirije ibindi abandi bakoze nibaza rero yuko abagize ankete bo kwihoza ibindi babashikirije muri ico gihe nibaza ko bohareza karindwi
ego
nyene giracu rubanza mu nama yashinze yuko izo ankete zobandanya umwaka wose gushikiriza abantu bose bakoze ico kiri Burundi aho bava hose ataho begamiye kuko uwica ntaba yegamiye ibyo rero nibaza yuko hari ibindi batashikirije ziza ziza nibaza ko i Burundi abafite icyo bashikiriza bose batashoboye gushikiriza bo byikiriza muri iyo ankete ikurikira.
Ego ambasaderi Edouard Bizimana namwe ubwa mbere na mbere imbere yuko mutubwira nashaka mutubwire mu gihe icyo muvuze ku mvo zatanzwe na leta ku ngingo iri kwirafatwa muri iki gihe.
Ndabanje kuramutsa mukurambere ambasaderi Gamariel ndaramukije abariko baratumviriza bose hanyuma nifatanya kandi n'abari mu Burundi twibuka umuganwa rwa gikorwa abasore navuga nti umunsi mukuru mwiza kuko n'umunsi mukuru utwibutsa ibitari bike hanyuma ngarutse kuri icyo kibazo mwabajije imvo zatanzwe na leta nibaza ko ari imvo zitomoye kuko buriya nibaza ko bavyize cyane bararaje barafise igituma umukuru w'inama nshingamateka yabivuze ibitari bike nibaza rero ko izo mvo atawo zigaruka ko ziratomoye hanyuma igikuru nivuga yuko nibisanzwe kuva muri iyo shyirahamwe nibisanzwe cyane kuko igihugu cinjiramwo ku bushake kishobora kuvamwo ku bushake
inyungu danzo ziri he
gusigurira abantu ko igituma kivuyemo.
Ego me ambassadeur Edouard Bizimana inyungu nazo nizihe urundi buvuye muri iyo sentare
mu bisanzwe muri ivyo byose ni kuraba inyungu igihugu cyari gifitemwo nizo coba gihombye kivuyemo muri ibi bintu bijanye na n'imigenderanire n'andi makungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu hariho ibintu bihambaye cyane ingenderwa ko icyo bita ubungane bw'ibihugu mu bijanye n'amategeko legalité juridique des états hanyuma hakaba ibintu byo kubahana respect mutuel hanyuma hakaba rero n'inyungu inyungu nazo rero igihugu kigiye mu mishinga mu koranyo mpuzamateka no kuvuga yuko kiba gifise ibintu bikurikirana kibona kiti nzokunguka mwibi nzohomba ibi mugabe ivyo byose rero bigafatira kuri ku bwubahane hanyuma no kutavogera ukwikukira kw'ico gihugu ivyo byose rero nibaza ko biba biri mu bituma igihugu cinjira mu ishyirahamwe canke kirivamwo muri ico gihe ubu uturaje muri afrika tuburundi bwonyene bwidogera iyo shyirahamwe mpuzamakungu ibihugu byinshi byo muri afrika byagiye bidogera hanyuma bidoga kubera iki kubera uravye ingene rikora mu bisanzwe ibihugu bya afrika muri iyo shyirahamwe ni igize 42% ni ukuvuga ibihugu 34 kuri 124 hanyuma turavye ku ico bita enquete preliminaire bigaze kurondera amakuru ibihugu byo muri Afrika biri ku rutonde ni 4 kuri 10 harimo Burundi harimo Nigeria harimo Gabon harimo na Guinea kama turavye aho ibihugu byaza kugira ngo ankete ni bihugu 9 kuri 10 byose byo muri Afrika murumva rero
ariko ariko hari nabavuga ko muri Afrika ariho akunda kuba itozwa jagateka kazi na muntu kandi ivyo birigaragaza niho haguringwano ico n'icisha kuba icimviro cyo kuri akanyaga amasogo na 20 turafite abanywanyu ya radio ijwi ry'America ambassador Edouard Bizimana
oya ivyo sivyo nibaza ko atari ivyo urabona Afrika bamwe bayirenganya bayifata ko atari ko kuko nubwo birahiwanya karamye ne abirabure biba barishwa baziro gusa aho iyo sentare ibayamiye kubikoreramo hanyuma rero ikindi umuntu yovuga nuko mbega kubera iki ibihugu bitanasinye iyo ntuzi iyo ayo masezerano bitanayarimwo biba ari byo byota gatutu abandi ibindi bihugu kivuze ngo kindavuyemwo canke ndinjiye kubera icyo umuntu aca yibaza igituma
icyo kibazo icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka mpe ijambo abanyamanyi radio ijwi ry'America bariko barumviriza ikiganiro turi kumwe na Alfred muri we neza muri hehe Alfred
mu Rwanda Kigali
murafite ikibazo murafite icyumviro muwaza abashinga ntahe twatumiye
ndafite ikibazo
duga ku ijambo
mbanje kubasuhuza mwebwe abanyamakuru b'ijwi rya Amerika namwe batumirwa mwadutumiriye umunsi noneho mu gutangira ikibazo cyanjye uko mubizi murabizi ibihugu bya Afurika muri iyi minsi nibyo birimo biragaragaramo indwano cyangwa se wenda guhonyanga akateka kazi na muntu noneho twagaruka ku nshingano za ruwa rukiko ni ugukurikirana abantu bose bahonyanga agateka kazi na muntu cyane cyane abakuru b'ibihugu kuko ari bo baba bafite ububasha bukomeye cyane ku baturage noneho wanareba muri Afurika uyu munsi abaperezida benshi bari kwitwaza manda ebyiri bagashaka kuyobora manda zirenze ebyiri kandi wenda itegeko ishinga ariko ribiteganya noneho bareba amakosa barimo barakora bitewe n'uko abaturage ariko batabishaka noneho bagashaka kuva mwaro wa rukiko noneho nkibaza nti ese niba namuka bavuye mwaro wa rukiko ibizabibahaye noneho uburyo bwo gukora ibyo bishakiye akaviro yitinga droit drone ugasanga uburenganzira bwa muntu burahazahari kongera nkavuga nti iyo tukurikije wenda ibihugu by'Uburayi tukareba nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose aho rwa rukiko rwagiriye mu by'ukuri rwaheruje gukemura ibibazo bijyanye n'ihonyanga ry'agateka kazi na muntu wenda mu Burayi numvise umwe bavuga ngo rwa rukiko rwibanda ku bihugu bya Afurika bigaragara ko mu by'ukuri Afurika ntabwo iratera imbere kugira ngo yumve neza icyo itegeko nshinga rivuga n'icyo uburenganzira bwa muntu bivuga ahubwo bagashaka kuvuga ngo niba bigenze gutyo bazadukurikirana reka twebwe duhite tuvamo noneho nkavuga ngo ni uwuhe busobanuro yaduha mu by'ukuri n'impungenge yamara abaturage b'i Burundi cyangwa se n'abandi mu karere kuko ndabona babihuje ari abaperezida benshi nizihe mpungenge yamara abaturage yuko nabamuka bavuye mwaro wa rukiko bazarinda umutekano w'abaturage noneho ntibongere guhonyanga agateka kazi na muntu
urakoze Alfred reka duhe ijambo Moseza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mubaza abashinga ntawe twatumiye
icyumviro kubera ko na cyane cyane reka mandira mu itabo batumire nongere ntengurukiye ku ngingo nziza ahubwo burundi barayifata bo iyo koko rwanda mbona nyine ngo iteka rwarayiyanditse ko arabwatumye kuva mujya muryango ugerageje kuraba kenshi na kenshi ubu waba yikeye ategeka aba yahonyanga mugabo se numva ko nibaza neza ko Afurika ariyo yonyine yahonyanga amasezerano cyane agateka kazi na muntu yonyine tugerageje kuraba nko muri Amerika nk'igihe basanga bafate nta nk'umwirabure bamubwiriye fesire icyo kintu nk'umwirabure yayo cyagutesha ategeka abo nk'ariya muri Amerika ntabwo usanga bifatwa cyane nk'uko n'icyacu bacyakoze wabonaga baba bakoze ntibyatinze bikorwa ndabwirageje kwa muri Afurika iyo habaye nk'akantu gatonya konyine ugasanga icyo gihugu kiko gifatirwa ibihano cyane cyane kugira uko bingana ugasanga akenshi na kenshi barafatiwe nk'ibihano nk'abaperezida baba batwara icyo gihugu mugabo nk'umuperezida dufate nk'akarorero nk'umuri Amerika iyo nk'akarorero nk'igihe nka Donald Trump yavuga yuko nk'abantu birabura tufate nk'abayisilamu batazakujya muri Amerika nico kintu agasha gukurikiranwa cyane nyuma y'amatora akubiye cyo cyabaye muri Afrika uwo muntu yari gukurikiranwa na cyane cyane ariko dufata nyica bari muri Amerika dusanga ari kintu cyabaye nk'akabizwe n'ingoma
Moses murakoze ha muri Amerika ari hamateka avuga ko umuntu ashaka gushikiriza icyumviro ciwe ico cyumviro kishora kuba kidashimwa na bose udafasha inyingo icyo zagateka kazira muntu nibaza ko amateko ha uburenganzira abantu bwo kushikiriza aho bahagaze ku bibazo bitandukanye ariko reka duhe abashinganahe ijambo reka dutangure kuri ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye agira ico avuze ko byashikirijwe na Alfred na Moses basa n'abatavuga rumwe ku byerekeye inyingo yafashwe na leta y'u Burundi ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye
murakoze nababwiye yuko kumbure ibiri mu gihugu unyene ntabifitiye ubumenyi bukwiye ariko sentare mpuzamakungu yashinzwe kuko hari habaye ibyaha bikomeye cyane cyane mu bihugu byari byaguye mu isenyuka ry'ibihugu by'u Burusiya na URSS hakaba no muri Afurika hari ingwano nyinshi zitari zifise amategeko ahana izo byaha nicyo gituma habaye inama mpuzamakungu CPI muri Buka yagikurikira tribunale kuri Yugoslavi ikurikira tribunale y'u Rwanda haba niyatera y'uwaya muri yo mu ngwano y'isi yose ya kabiri tribunale de Nuremberg hanyuma rero amakungu murabona hari ibihugu 122 bishinga sentare yofasha gucira imanza abakoze ibi bikomeye ku isi kumbuye mu bihugu byabo bitashoboye kuronka ingingo zikwiye zo kubayana nicyo gituma n'ubu igihugu kugira ingorane nibyo biramba bishika mu bihugu byose n'ibiteye imbere n'ibi bito bito siwacu gusa ariko muri icyo gihugu ubutungane butegereje gukora bugashimisha abanyagihugu bukuzuriza abanyagihugu kugira izo byaha bihanwa igihe rero icyo gihugu kidashoboye kuzuriza neza abanyagihugu kugira itore inyishu z'izo bibazo bihambaye cyane cyane by'ubwicanyi ndengerakarengane n'ubwicanyi ndengerabutungane niho rero ushobora kwitwara wese ashobora kubyitwarira muri CPI none aho duherereye ubu ubutungane bw'u Burundi bwarujurije abantu bose babona bitwaye bararonka inyishu icyo nta gishu ndagifitiye nibaza ko umwe wese bashobora kukishura ariko abagize amatohoza baronse abitwara benshi bavuga ko babuze ubutungane aho mpagaze rero ni uko umubyeyi w'abarundi bose ni leta baba bashizeho yogeraza kuraba yuko yuzurije abo bantu bituye ibyo gihugu ntihagire urenganya nuko apangana na hava ngaha ubu rero iyo sentare igira amatohoza nibwo bwari uburyo ku bwanje ko leta yo kwishimikiza ikuzuriza abo bantu bose itishimikije imigambwe itishimikije opozisiyo itishimikije abari muri leta uwakoze ikibi wese agahanwa agahanwa niho nibaza yuko ivyo vyofasha ariko mu bihugu byateye imbere naho nyene hariho akarenganyo mugabo bakaturusha inzego zuzuriza abanyagihugu nicyo gituma kumbure CPI itajyayo cyane ikindi kibazo ibihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika ikibazo bashinze nicyo mugabo ni politiki urazi abitwaye muri sentare CPI urazi muri Centre Afrique urazi muri Congo urazi i Bugande urazi mu bindi bihugu bitari bike Cote d'Ivoire itwaye abantu b'abanyafurika ni leta z'abanyafurika zahamagaye CPI imeze guca imanza sentare rero yamayuguruye uwuje ntagenda ataronse ubutungane
egome reka duhe reka turabona nagura amajambo reka duhe n'ijambo ambasaderi Edouard Bizimana ku bibazo reka n'ivyumviro vyashikirijwe ivyumviro bisa n'ibitandukanye gatoyi ku kuntu babona ingingo Alfred na Moses duga ku ijambo ambasaderi
ego murakoze cyane nagomba ndamutse abo banywani baturamukije Alfred na Moses hanyuma nagomba mvuge yuko mu bisanzwe turafite ukuntu abanyafurika na twese tugomba kwikengera, tukagomba kumva yuko abadutwara badakunda abanyagihugu, ukamengo abanyamahanga nibo bakunda abanyagihugu gusumba. Icyo kintu nibaza ko twokiva ko cyane kuko yarabonetse yuko atari byo. Hanyuma ikindi nobwira abantu ni uko erega se ntari mpuzamakungu ntawuyanka irakenewe mugabo ukundi ikora ntibishimishije. Ni nacyo gituma rero abantu ibihugu bimwe bimwe byavuze biti udushimye tubona neza ingene akurikiranwa abantu bamwe bamwe akurikiranwa ibihugu bimwe bimwe ahandi bizakurikiranwa, kandi hari amabi menshi nk'abakoze amabi muri Libya, bakoze amabi muri Iraq, bakoze amabi muri bakorakora amabi muri Siriya. Ubu hari ura bakorakora mugabo muri Afurika baca bihutira cyane kubakurikirana. Si ukuvuga yuko ibibi dushyigikiye gukorwa ibibi, hanyuma ni ukuvuga yuko kandi twokumva neza yuko nta bihugu na kimwe gishyigikiye ubugizi bwa nabi, gishyigikiye ibyaha. Ni ukuraba ingene ubutungane buba butunganijwe, hanyuma tukaraba n'uburyo dufise. Igikuru ni uko aba hari ugushaka yuko abantu batunganirizwa mugabo dukurikije ubushobozi bw'igihugu cyo cyose cyose.
Egome tubibutse
iki magomba nongere ko nuko
sozera
murabye muri mu ntangamarara y'iyi sentare barashimikira cyane kuri kubwigenge bw'igihugu, bashimikira cyane kuri ubwigenge bw'icyo bw'iyo sentare, ni ukuvuga independence. Hama bakavuga yuko iyo sentare ikorana n'ayandi masentare yo mu gihugu. Ibyo rero tubirabye neza tukaraba ingene iyi sentare mpuzamakungu iri kirakora ubu harimo agahaze. Ni nacyo gituma rero ibihugu bimwe bimwe tukabiti ntitunezerejwe n'ingene bakora bagashima gukuramo akarenge.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika, Abdul, mwiriwe neza. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, muri hehe?
Turi i Kigali.
Yego.
Mu Rwanda.
Duga ku ijambo?
Yego. Kuri icyo kintu Abarundi bakoze ni ikintu cyiza cyane, ahubwo gikwiye no gushyigikirwa n'ibindi bihugu byose bya Afurika byagakwiye kuboneraho nabyo bigakora nk'ibyo Uburundi bukoze. Kubera ko ikigaragara uko CPI rwa urukiko rwashyizeho kugira ngo rukore colonization indiri bihugu bya Afurika. Ndatanga urugero rw'ibyo bintu ku bantu bose babona amateka atarayakore. Uyu munsi Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa arashinjwa kuba yaragize uruhare mu bibazo biri kubera muri Libya uyu munsi, ariko urahari hari icyo ruvugaho. Rero niyo Abafaransa baba batari muri urwo rukiko, u Rwanda kuje gusohora itangazo ryamagana ibyo bintu kuko Libya yari icya kabiri. Nanone perezida wa Sudani al-Bashir uyu munsi yabaye nk'igicibwa muri Afurika hageze itangazamakuru riri kuzura kubera urukiko mpuzamahanga CPI, kugira ngo perezida b'i Burayi na Amerika bakore ibintu bigasohoka bikamenyekana, ariko ntacyo urukiko rushobora kubivugaho. Rero muri observation yanjye nkabona ko runo rukiko ari colonization ya Afurika rwashyizeho kugira ngo rubereho rutera abantu ubwoba. Nkaba nshyigikiye icyerekezo cy'Abarundi n'abandi banyafurika bafite suverenite yabo, bakwiye kureberaho ngaho bagasohoka muri urwo rukiko mu by'ukuri, ahubwo za leta zigashyirwaho kubaka ubutabera no kubaka amashuri yigisha ubutabera bakabuha kwigenga, kugira ngo hatazajya hakomeza kubaho gacyo. Birababaje cyane kuba umuntu yaba umuturage w'u Rwanda w'umunyarwanda usanga ngo Uburundi n'ugiye gucira umunyarwanda iteka, kandi atazibera mu Rwanda n'agahinda k'abanyarwanda, ahubwo ugasanga ibyo ngibyo bimwe na bimwe ari byo guhishira ikibaba bakora ibibi cyangwa se bafite n'ukuntu bakorana na Uburundi. Icyo kintu Uburundi bwakoze ni ukwiga colonization ndirekt, niko ngiye mbibona.
Murakoze Abdul twabamenyesha ko muri iki gihe turi ko turabona ko hari ingorane ku matelefone yo mu Burundi sana yatinjira neza ariko turabandanya kugerageza kuvugana n'abarundi kugira ngo batubwire nabo nyene ico byumvira ku ngingo ya leta ya Burundi ku mugambi wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha muri iki gihe kandi turafise undi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Libera muri Veneza vuga cyane igira telefone yawe uvuge cyane tukumve ego igira telefone mwiriwe ikibazo mukanye gatoye cyane gose
ego jewe na kwikiranye sina cyo bayikumva ku radio ariko nasomye kuri Facebook ndabona ko muri ko muravuga ingingo n'amashinga mateka ya Burundi yaraje ipoye
ego
hanyuma mu cyukuri je navuze nti ibitangaje kuko iyi leta y'Ubujumbura ikora gurumengo ni bintu bisa n'ibyananiye amakungu byanse ko abantu dushobora kwitegera ni ibintu bitumvikana ariko ikintu cyantangaje cyane ni ijambo buzu yagashinyaguro n'agatwenge kenshi mu kuri n'amashinga mateka yakoresheje mu kwishyura ujya amashinga mateka yaravuze ko kumbure kubera ko ivyo bintu atari vyiza ko kumbure botora ko harimwo benshi batavyumva ko botora banditse ko batoduza intoke kugira ngo kumbure umwe atashikize ivyiyumviro ciwe atamakenga kuko ivyiyumviro vyo mu Burundi ubishikirije kumbure bishobora kuguhitana.
Murakoze Libera reka duhe ijambo
rero iranga bashoboye kwitana radio sanye babishoboye kubisoma yaramwigara yakoresheje imvugo amubwira ngo ngwikihebe urudireke mu Burundi umva takushikiriza icyiyumviro mu by'ukuri rero umva kuva mu nyo sentare ne numva ari kintu kumbure gishobora gutera ingorane ku Burundi ariko nibaza ko baze bashobore gusupporta ingorane zitoza zikurikira icyo kibazo kuko nibaza ko ibyo byose iva cyo Burundi mu nyo sentare nitabyari nyana izo byashwe nko kawenda ko ndakubivuga murakoze cyane.
Urakoze Libera reka duhe ijambo ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye agira ico avuze ku vyumviro n'ubundi bisa n'ibitandukanye vya Abdul na Libera mukanye gato murakoze.
Murakoze cyane gose nagomba gushimira cyane ambassadeur Edouard Bizimana kandi muramusaje agamukije kwavuga ati yo sentare irakenewe ariko ikigoye n'ukundi ikora ikibazo ni uko ukundi ikora sentare zose ugiye mu ntahe urubanza rutarushima ugasaba kugunguruza naho nyine biragenda uko simbona rero yuko twohindura ingene ikora tuvuyemo kuhindura ingene ikora tuyiviya ikora nabi nico gituma turi mu muhari w'abo bantu y'ibyo bihugu ijana na mirongo irindwi na bibiri bari guterera ibyiyumviro by'ingene ikora nabi kugira ngo igerageze guhindura ikore neza ishimishe ubutungane bwa bose niba rero kuvamwo tuzota tuburaho tuvugira ivyo idakora neza icyo cyo nibaza ubwa kabiri ibindi bihugu muri Siriya n'ahandi nivyo ivyo bavuga nivyo biriho mbuga hariho ubuke nabo bitwara hari anketeze kuba mu Rusiya kundi heze muri munama kwezi guheze mu nama ya Conseil des droits de l'homme i Genève ariko cyo cyo Burundi n'ikibazo cya Siriya uko ndabyibuka neza Burundi bwatoye contre la resolution yo muri Siriya no kuvuga rero mu bihugu byose urashaka kuvuga ijambo kuko turimo tutarimo ntaje zuba dufite ikindi n'abakoni ku bihugu ziburaya n'ibindi nibaza yuko muri politiki kugira abakuru b'ibihugu babwiye ati mufata abanyafurika gusa nibyo mugabo ni politiki niko agukora nabi rero nibaza ko bakibuye sentare ngo irabe ubutungane no handi mu makungu nibaza yuko ibibika ikabimenya ikabikora naho nyene kugira tubikurikirane wavuye mu ntuhira ijambo niho bigoye kuri ijambo rero muri ivyo hari n'abyo tugora mu nyuma tuyikeneye kuko turashaka kugira ingorane mu gihugu tugategwa n'abandi tugatabaza iyo sentare igihe wayivuyemo ntugira ijambo ntugira aho ubaza ntugira aho witwara icyo kibazo mbona nayo izi Burundi izabaye nkuko nababwiye sindi mu Burundi sindabizi ko hari ankete zabaye i Burundi no mu makungu ndibaza yuko ubutungane bukoze neza mu gihugu n'izo mu makungu bakunziriza abarundi amahoro yoza n'ingoga
ego me
akatabutungane bizotugora
murakoze namwe ambassadeur Edouard Bizimana mugiye cyo muvuze kuryashikirijwe na Abdul na Libyen nkuko twabivuze basa umwe ashigikiye avuga ko iyongingo ya sentare iyo sentare yari nk'uburyo ibihugu bikomeye byakoresheje kugira ngo bigume bikoronije Afrika na Libera avuga ko Burundi ibihaba aragahomera bunwa iyo sentare yari kwiye duga kwijambo
yego je nibaza ko umuntu aravye ibi bivugwa kuri iyo sentare arashobora kuyumvira ko ishobora kubikoreshwa n'ibihugu bimwe bimwe kugira ngo bakinyize ibindi bihugu bito bito muraje namaze kubivuga muraje ibihugu bariko barakurikirana muraje ibihugu byinshi bariko bagiramo amankete umuntu ashobora kuyumvira ko bishobora kuba ari uko hanyuma mu bisanzwe ni kibazo kiraba n'izindi amashyirahamwe mpuzamakungu hariho ibintu byo byo kurenganya abandi harimo ibintu byo gukoresha uburyo n'igihagararo ibihugu bifise kugira ngo bicinyize abandi hanyuma ugasanga udafise udaterera menshi cyangwa udafise uburyo bwinshi amera nk'urenganywa aho hantu rero si ubwa mbere bivugwa byaravuzwe muri Nations Unies nyene ko biravugwa no mu yandi mashyirahamwe nibaza ko aho akihenze cyane baravuga ko ari pression ari moyo pression ibyo biraboneka baramaze kubivuga abantu batari bake hanyuma hari n'abandi bavuga ko ari meme moyo chantage sindi ngo bivuga mu Kirundi uraze nk'ubu mu Faransa bubwiye ko abarusiya bazobatwara ku musentare mpuzamakungu mwarumvise ngo abarusiya babishuye ni kubera bari babonye hari ibintu badahurije ko bagaca bazana icyo kintu cyo gutera ubwoba nibaza yuko hariho icyo kintu cyo gukoresha iyo sentare nabi mu bisanzwe nk'uko nabivuze irakenewe abantu bose turakeneye ubutungane mugabo nk'uko nabivuze no kuraba ngira ngo ubutungane bukoze so kuvuga ngo ugiye mu rubanza uratsindwa cyangwa ugatsinda oya uraraba n'ingene ngo rubanza rwatunganijwe ukaraba yuko ababikoze batahengamye hanyuma ubundi ugashimye kunguruza hanyuma uwo yavuze nabo ngo iby'abarundi biragoye rumva abarundi n'abarundi nyene kandi nibaza ko yo kwishima kuba ari umurundi kuko Burundi n'igihugu cyacu dukwiye kubiharanira tukakifasha kugira cyogorore mu bo ibyo byokirimo tuzarondeye kubitembagaza nibaza yuko rero ibisigaye nabyo nibaza ko icyo cyemezo cyo kuyivamo igihugu cyarayo gifashe nta ngorane nimwe giteye kuko binjiyemo ku bushake umuntu avamo ku bushake kandi amategeko arabitunganya arabitegekanya kuri ku ngingo ya 127 barabivuga neza ku gihugu gishobora kuvamo kandi igatunganya neza igategekanya ingene biba byamaze gutangirwa bibandanya bikorwa
murakoze ambassadeur Edouard turabandanya kubona ingorane z'amatelefone mu Burundi gushika ubu turafite abantu benshi batwandikiye ariko tudashobora kubashikira kubera telefone ziriko zimeze nabi ariko zirinjira kome wewe yanditse nawe nyine agira ati yitwa kome ndayizeye banyarucari turahumiwe aha ni bonjour kwa shielko mube murasanura amasene CNT yahoze yakirirwa mu yakirwamwo abarwaye iyo ngwara GVC mu gatumba barayibuka ACF ibubanza ngozi ruyigi ntimuyibuka hanyuma mugisha wiwe agira ati mbanje kubaha mwiriwe jewe kubwanje nimba leta yafashe iyo ngingo kugira ikingire igihugu n'abanyagihugu ni byiza ariko mfise amakenga ayo niyo nza gushikiriza nimwa nyizera mukampa akanya kuri telefone nkuko twabiyobwiye rero telefone zisa n'iziriko ziragorana hanyuma Dismas wewe agira ati mwadutegura ikiganiro kiduhimbara mumpa yakanya nogira ico nshikirije kuri iyo ngingo y'u Burundi yo kuva muri yo sentare mpuza makungu mpanavyaha twagize ingwane rero za telefone mu Burundi ubu zitariko zirinjira neza ariko muri aka kanya turafise munywa nyuri radio ijwi rya America Silvestre Silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubaho
mwiriwe murafise kibazo murafise cyumviro
ndapumva urakoze cyane cyumviro cyanje
muri hehe Silvestre
ndi mu Buganda Kampala
yego duga kwijambo
ije jambo giyo sentare rero je cyo ndarivuga ko ndi nararibonye y'u Burundi
yego
icyo ndarivuga ko iyo sentare zabaye mu Burundi n'ibyisi nagahomera bunwa baragandaguye umukuru w'igihugu ndadaye Marchioro baragandagura kwa Gasore umuganwa wiwacu nandi umuganwa mbuka mu baganwa iyo sentare kugera ubu abo bantu bagandaguwe nta kintu na kimwe irabivuga ko ngo ivuge ati abo bantu babagandaguye ni bande none ubu nihigeze kugira ngo ivuga kandi ibiri kubira bari byinshi byabaye byinshi ariko ubu nibyigomba kugera ko nihere kubyakira byarababaje abantu rwose nanjye narababaye abiwacu barabagandaguye nuze ndi umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu baramwica nuze ndayizeye Karori arapfa ariko kugera n'ubu bamwica rukuna munuko nimba yiwe ntitwabonye iyiri kwitarabivuga n'iryo jambo nariko ndavuga nyakubaho urakoze kunyakira tuze tuganire byinshi ndafise byinshi novuga
urakoze Silvestre tuzo gutera kamo hanyuma nashaka gusaba abashinganda turi kumwe bagira icyo bavuze ku cyimviro mushikirije iyo sentare yoba ihitamwo imanza ikurikirana ambassadeur Gamaliel Ndaruzani
murakoze sentare nibaza yo kwidahitana manza ikurikirana irabisabwa kubyerekeye ijambo mushantare ambasaderi Bizimana yaje kuvuga Uburundi n'ubwacu ubwo Burundi rero nitwe tuzobugumiza uko buri naho abandi bodufasha gute ntitwihebure mu gukora kugira ubutungane buze mu gihugu kugira amahoro arame tuyakorera agaruke Abarundi rero ntitwokwihebura azogaruka absolima ndagenda mushimiye cyane ko yaramukije ko yasubiye kwihuta ku Burundi ari gucacu atawundi tukijeje umushinga ntahe yavuze mu kanya i Burundi hata n'uwihebuye avuga kwashyira uko no muhanura kwigumya no kugira umutima ukomeye kuko n'umuntu arabyara umwana akagwara akazingama hama gakora agakira u Burundi rero nabwo ntitwokwihebura haba na gatoyi nibaza yuko amahoro azoboneka ubutungane buzokora mu gihugu cyanjye n'ubuye hanze mugabo u Burundi n'ubwacu ntidushobora kuvuga atari bwacu uyu mushinga ntahe avugiye i Bugande nagenda mwibutse yuko kumbure atamenye ko u Burundi bwinjiye neza muri CPI mu 2004 hari hahejeje gukorwa leta yifata kibanza imigambo igwana yose yagarutse ko mubyibuka tinibaza yuko hari urubanza ruri rwa Gasore canke ndadeye rwagiye muri CPI uwo rushinga CPI izomubwira inge nibigenza mugabo ni azatari uriyo siyo rero yabigize se kandi ishobora kuja kurubona ko atawa rushinze ariko se ntare CPI yaki i Burundi mu 2004 nivyo nagomba kwishura kuri izo bibazo ariko nka sinikira ku ijambo avuze ambasaderi Bizimana ku Burundi ari gucacu cy'Abarundi ni gukora kugira ngo Abarundi aho kwangara mu mahanga basubire i Burundi aho guteza imbere ibihugu by'ahandi bateza imbere u Burundi bakorana n'abandi bandi bari hanze mugabo ntitwokwiyugarana ngo u Burundi bube birebange bwonyine mu ntaya mu makungu tuzoyakenera mu bitari bike naho dushiravuye kumbure muri leta umuvyeyi leta keza kuraba icyo tuzokurayo nuko ejo tutokenye izo nzego tuhava dutera Kagere kuko twashavuye ishavu ntirihanura
murakoze ambasaderi hareka tuhe n'ijambo ambasaderi Edouard Bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Silvestre duga ku ijambo
yego murakoze cyane nashaka nanje nsubire kuri icyo cyiyumvira cy'uko abantu batokwihebura uwo muntu yavuze ari bujumbura avuga yuko agiye kumererwa nabi kwa cyo dutera nibaza ko atokwihebura kuko sinibaza ko iyo sentarabiye bahari muri hira rasiyo cyangwa muri hira inzu hanyuma no kuri igihugu cyacu dukwiye kugishyira ku mutima kuko turabye ne abantu birirwa barahunga harabi abaziburaya ukarabye ne bafatwa mukaraba ngene ibihugu byacu byiyugarana bikazitira hanyuma bitwa ko bashitse naho bakabaho nk'intungwa no kuri burya kubura igihugu cyawe iki kintu cyiza kikizu cyiza nicyo gituma dukwiye kugihagararira tukagira ibishoboka byose kugira ngo abarundi twese twumve ko turi mu gihugu dukunda kandi kidukunda hanyuma ibindi nabyo ingorama zabayeho hari ugushaka nibaza ko byose bizokunda gusenyera ku mugozi umwe nta gihugu na kimwe kitarimo ibibazo ibibazo birahari mugabo igikuru n'ingene izo nyishu batorera inyishu ibyo bibazo
murakoze ka tubasomereye ubutumwa bw'abanywanyi radio ijwi rya Amerika bariko barashikiriza barikorera ma Landry yagize ati uranze azobona byinshi n'ibindi biracaza mu Burundi nta mateko agikenewe kubera nta muntu yiburanya ngo bishoboke niyo mpamvu atamateko mva makungu bagikeneye kubera amabi amaze gukorwa ararenze kuri ivyo rero ni dutekereze hazogeraho inabi izotsinda ikibi imana izigame igihugu cacu cy'u Burundi murakoze hanyuma umushinga ntahingenze buhoro nawe ingenze buhoro Etienne agira ati ikintu cyose umaze kubona ko atakamaro karimwo urakivamwo je nibaza ko Burundi butihenze namba bashinga ntahe turi kumwe muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyuko abarundi bose bobona ko Burundi ari ubwabo bagasaba ko haba ubutungane eka bose bakumva ko igihugu cyabibarutse aricyo gihugu bose baterezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo bagiteze imbere eka bubahane no kubahana ntihagire umuntu abandanya arota kugirira inabi abandi nashaka kuri icyo kibazo nyene ambassadeur Gamariere ndaruzani hariho abarundi benshi bavuga byinshi ikabaterana imirabwe ugasanga begekana ko amakosa kenshi ugasanga haravamo n'inyoma ikintu ijambo muhanura nirihe kugira ngo ico cimviro mu gishimikire ko cuko abarundi babona ku Burundi bwabo bateza kubwubaka bose ari bamwe ikatabwo ko gukumiriwe atantara ikumiriwe
murakoze nibaza yuko mu Kirundi mu rugo rumwe abavyeyi baraterana imirago mu ijoro bagaterana imirago bukeye mugabo amaja kubaza intahe icyo ni hano ajewe nibaza ko intahe mu gihugu itera gusubizwa agateka intahe yo kumugina hari abashintahe bahaba bakuzuriza abantu bose kugira ngo ishabu barimo ntiritume bakora ibyaha nk'ibyo tubona biriko biraba ubutungane ikintu gihambaye umuvyeyi wa ariho ubu w'ico gihugu ni leta irongoye igihugu niwo muvyeyi dutuma kutwuzuriza nibaza ubwa mbere ingene intahe yuzuriza abarundi intahe rero n'ubutungane kuva ku mugina ku mutumba ushika kuri ku ntahe kure kera abarundi baraburana gushika ibwami gushika muri Cour Supreme ni ukuvuga ko utemeye urubanza ku mugina ashima abagabo akuguza urubanza akagenda muri komine akagenda muri sentare ya province akagenda muri sentare y'igihugu yatsinzwe aho hose aremera ntarushijwe mugabe ingimba ntiyuzuriza nahana kumahanura abarundi yuko tudashobora kwihanira ivyo rero ni leta ibitungera ikabuza abarundi kwihanira uburyo mwumva bivugwa cyane ubu i Burundi benshi barihanira kwihanira rero niko kubura ubutungane ivyo niyo jambo nagomba gushikiriza n'ayahandi uri imbere y'intahe arakira aratsinda cyangwa agatsindwa intahe iruzuriza ntiyica nicyo gituma rero leta ikwiye gusubiza iteka intahe ubutungane wakora bwuzuriza abantu umuntu ntabura aho yitwara gushikaho yikira urubanza nicyo muhanura jewe i Burundi kandi bada kubishoboka ari abasinya ntahe bariho amateko y'ukuzuriza y'ukubukoresha ubutungane ariho canke yononosorwa mugabo tuzizigire intahe izogarukana amahoro mu gihugu.
Murakoze Edouard, ambassadeur Edouard Bizimana, ubutungane ni ikintu gihambaye cyane rwose. Ubutungane eka bwarabuze mu Burundi, hariho abantu benshi bavuga ko biciwe ababo, ariko gushika ubu akaba atabantu rakwitwa intahe mu gahanga. Ibyo byarashitse mu ntara zose, mu bwoko bwose. Ikintu cyokorwa kugira ngo haboneke ubutungane bwizewe na bose ni iki?
Yego, murakoze cyane. Kuko mwabivuze ubutungane ni ikintu gikomeye cyane. N'ibi bihugu tubona biteye imbere ni ukubera byashyize ingufu nyinshi mu butungane kugira ngo itegeko rije imbere, ntihagire umuntu aza hejuru y'itegeko. Ibyo rero byarafashije mu bindi bihugu n'iwacu no mu bihugu byo muri Afurika. Hamwe twofata iyo ngendo byofasha abanyagihugu. Hanyuma ikindi navuga ni uko nukuri naje nshyizeho umushingantahe Gamariye yarashize intahe irakwiye kugarukirwa mu Burundi, hanyuma abantu bose bakizera ubwo butungane, abakoze amabi bakayahanirwa, hanyuma abarenganijwe bagasubirizwa mu bakagarukirwa, ntibagume barenganywa. Hanyuma abantu bose rero bakavuga bati bakaja ku murongo wo ko basubiza agateka igihugu, kuko harimo ibintu byinshi byo kurenganya byabaye, hanyuma ibyo bibaye bikaba kugeza n'ubu batacabuzwe ko biratuma n'abantu bihebura. Mwumvise nk'uwo mushingantahe yavugiye Kampala ko yihebuye, ariko nibaza yuko abarundi twobishyiramo gushaka tukabona yuko umurundi atazobaho neza mu gihugu cy'amategeko, hanyuma akabikora agakora yisunze iyo ntumbero, ntabire byo kurementaniriza umuntu, ntabizi no kuteranira. Hanyuma ubutungane yituye ubutungane akarindira, murabona ubutungane igihugu kirimo kirafite ingorane zitari nkeyi, byaba ku bijyanye n'ubutunzi cyangwa mu bijyanye n'abacamanza cyangwa ubundi buryo byose bijyana. hanyuma icyo gihe buba buriko burakora akazi kabwo, abantu bakarindira aho intahe izoshira, hanyuma ntibace bihuta kwihamira cyangwa kuza kurondera abandi babatunganiriza, kuko n'iyi sentare twari ko turavuga mu bisanzwe itegerezwa gukorana n'ayandi masentare yo mu gihugu. Igiye gufata ibyo bikorera yonyine, ni turiko turabona ibiriko irarenga karindwi, irarenga amategeko yayo. Nukuri je nuvuga nti abarundi ntitwihebure, ahubwo biduhe ingufu kugira ngo dukore turanye n'abandi bakoze kugira batere imbere, hama natwe tuzotera imbere. Nabo murakoze.
Murakoze ambasaderi Edouard Bizimana. Turacaronka ubutumwa bw'abatwandikira. Hari Gilbert Hagi Diego Hakizimana akaba agira ati: ingingo nziza cyane yanaje itevye, mbega abatumye ivyo mu gihumbi kimwe n'abajana cumi na mirongo icenda na gatatu biba kutarabakorako. Nawe turagutumiye ushike i Burundi wibonere ivyo uvuga ko atari vyo na gato, ababivuga ni Bansumirinda. Libere Tanga nawe ati: jewe ntivyantangaje kuko ivyo leta biteye akoba, ariko icambabaje cyane nagashinyaguro n'iterabwoba umukuru w'inama nshingamateka yakoresheje yishura waravuze ko bidakwiye. Ndi mu Burundi murampamagara, ndi mu Rwanda mu buhungiro murampamagara, ariko nkuko twabibonye telefone nibaza ko zitariko zirakora neza mu Rwanda, we nibaza ko umuntu ashobora kumushikira gatoyi. Hanyuma Rachel Migirimana nawe ati: iyo ngingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu itavyaye inyana izo vyara ishuri, hariho umushingantahe yigeze gushikiriza inyishu nkiyo. Abashingantahe turi kumwe ngaha muri inararibonye cyane rwose mu vyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Nashaka mu gihe cyo mubuze tugarutse kuri ya raporo y'abahinga batatu ari nayo yatumye haba n'indi nama y'akanama kishyiramwe mpuzamakungu kajejwe amahoro n'umutekano, kasavye ko hoba umurwi hogenwa umurwi uja gutohoza mu Burundi ivyaha kandi cyozwa cy'agatekazi ya muntu. Uyo murwi rero aho w'abantu batatu babahinga bigenga aho usohoreye raporo twarabonye ko hari impande zibiri uruhande rumwe rwemeza ko ivyari muri iyo raporo ari vyo koko n'undi ruhande rwavuze ko abo bantu ba gize raporo ibinyoma bakaba bavuze ko atanabajije na bose nashaka mugire ico muvuze kuri iyo raporo nibaza ko namwebwe mushaka kwa mwarayisomye dutanguri kuri ambassadeur Gamaliel Ndaruzani
murakoze iyo raporo ya mbere Burundi harabaye n'iyindi aho ni mu 2023 nayo nyine kumbuye itarutse inkurikizi kwiyimva uko umushinga naje kubivuga ariko sinibaza ko ari sentare CPI itabigize n'ubutungane by'u Burundi nyine twakoze n'amakorera dufite mu raporo ya ONU yerekeye wa mpagaze sinagomba kuyikira urubanza iriho yarashyikirijwe ikisaba yuko ibyo yashyikirije ngo bitohoza neza ntihagire umuntu arenganywa ejo mu ntara kuko twavuze kwihanira ubu naho hari abantu bareze abandi iyo raporo ntivuga yuko ari abanyakibi ivuga ko babareze ku kibi utabaha uburyo bwo kwiregura rero canke y'ukuburana bakiyeza bakavuga atari bo babikoze utuma bajya babitwariye ishavu riguma riduga nibaza yuko ari ntahe yonyine yofasha ko iryo shavu rigabanuka hama n'uwo muntu nawe yagize icyo cyaha ntibasindaho akari umwanya wo kwiregura ejo niyabatatu yakoze abana biwe ntabarage umwikeko turakeneye ubutungane muri zose iyo raporo yawe ni niyo cyangwa siyo ni ntaha nshobora kuyivuga yonyine hari icyo itashyikirije barundi mushobora kuyitwara mugomba kuyitwara mutegereza kuronka uburyo bushikiriza ibindi birego nibaba biriho kugira umwe wese yumve ko yatunganirijwe nditwarabiye raporo gusa usanga hari izitashyikirije nabyo ntaherutse i Burundi nibaza yuko abarundi nabo boteguye raporo bakayishyikiriza hamwe nayo kugira ngo abantu bamenye ukuri ahantu wacumuye gusa ntibahane uwo biketse iyo raporo rero ntibitumye isaba yuko boyirabira ibyo yabonye ku kihenze bakaraba uwakoze ike bakari bahanwa niho hari ijambo rihambaye n'ahandi kugira ngo irabesha ntibesha sindabizi intaha izo bivuga leta abantu muri leta bavuze ngo hari zitabuze nibaza ko byiza abo bantu barenganijwe bitatse muri raporo wo kwitura abo bandi bazoza bagashyikiriza nabo uwo bagiriza ibyo kugira ngo acibwe urubanza
murakoze ambasaderi Edouard Bizimana namwe mugira icyo muvuze kuri iyo raporo na twavuze ko yavuzwe kubiri bayishyigikiye ikanaba yiyamiriza duga ku ijambo
yego murakoze cyane hanyuma nagomba ngira bariko baratumbiriza yuko ambasaderi Gamaliel agize neza kuvuga iyo raporo ya 2023 ya nashinzuni iyo raporo ya 2023 isa cyane n'iyi raporo aba experts ba Guadeloupe bavuze kuko uravye iyo raporo igihe bayikora nabo nyine baranditse yuko batashoboye gutembera iprovensi z'u Burundi zari zihari umenga batembere Igitega Muramvya Kayanza iprovensi zarenze zine kuri iprovensi zari zihari mugabo nticababujije yuko baca babwira raporo bakavuga ibyo bavuga narayisomye naho ifatiye rumba izisa n'iyindi baje bakora biratangaje rero ko ingene baza basohora amaraporo nkayo hanyuma ikintu gikuru ni uko ambasaderi abivuze ngo raporo ibihari birahari ngo oya gikuru ni inkurikizi zayo kuri ku gashusho k'u Burundi kuri imaje y'igihugu izi raporo ziba zimeze gutya ziracyafuza abantu ziracyafuza igihugu kubera ziba zishaka gushimisha bamwe kugira ngo kumva zitandukanye ngarutse kuri iyi raporo y'abaexpert ba Nations Unies ni ukuri ni raporo
amasegonda 20
iteye agahinda
munyarutse
kuko uravize bavuze n'ibyo batavuze ucubona yuko umengo bari bagiye ari raporo bagiye bafise mu kwaha
ambassadeur Edouard Bizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatewe kugira ngo tuganire ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye ndabashimiye cyane rwose namwe ku kanya mwatewe kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi bi radio Ijwi ry'Amerika bashoboye twashoboye guhamagara telefone zatugoye gatoya ariko nibaza ko ivyiyumviro bashikirije turabise ngaha tuzoza turabisoma buhoro buhoro turashimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatou Alimasi Kalala yadufashe kugiranya kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.